Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya muri icyo kiganiro, reka tubanze tubagezeho inkuru ivugwa muri aka kanya. Uyu munsi Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yasuye intara ya Ngara aho ni mu gihugu cya Tanzania, aho yabonanye na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli. Ibiganiro byabo byibanza hanini ku mubano w'ibihugu byombi, banagaruka no ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ukorera mu gihugu cya Tanzania, wakomeje gukurikiranira hafi iby'urwo ruzinduko. Pierre Claver Niyonkuru, n'uruzinduko rwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiriye hanze y'igihugu nyuma y'imyaka hafi 2. Pierre Claver Muranyuva. Pierre Claver Niyonkuru, ndibaza ko dushobora kuba tutumvikana neza, gusa icyo twababwira, hari hashize hafi imyaka 2 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza atava mu gihugu. Uruzinduko rwe rwa mbere hanze y'igihugu akaba yarukoreye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Ngara, aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli baganiriye ku bibazo bitandukanye n'umubano uri hagati y'ibyo bihugu. Bagarutse hanini ku kibazo cy'impunzi, aho abo bakuru b'ibihugu byombi bahamagariye Abarundi gutaha mu gihugu. Perezida Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania yasabye Abarundi gutaha, ariko yongeraho ko atabahatira gutaha, ko abifuza gutaha bataha, abatabishaka nabo yavuze ko icyo gihugu kitazabirukana. Mukanya turagaruka mu kiganiro muri sanga.
Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza, anawaomba mrudi kwenye nchi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Yaratanze jambo Abarundi tuliruhutsa, mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika.
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo, mubanyagi huguyo Yabai, isubizo chachu Ifisaba kozi, bakarolero Batanga makuru ahumuriza Baratangi jambo kuri bose yo batavangura Umyaka imaze isamirana ibyiza gusa Nibyo byayiranze nibiri imbere nanyeka
Mukanya twari tubabwiye ko uyu munsi Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yasuye intara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania aho yabonanye na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli ibiganiro byabo byibanze ahanini ku mubano w'ibihugu byombi banagaruka no ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera muri icyo gihugu cya Tanzania wakomeje gukurikirana hafi iby'urwo ruzinduko Pierre Claver nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarasohotse hanze y'igihugu nyuma y'imyaka ibiri urwo ruzinduko rwagenze gute nkuko wabikurikiranye aho ngaho mu gihugu cya Tanzania
Ego cyane nkuko bivuze nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yasohotse u Burundi nyuma y'imyaka ibiri n'amezi nk'abiri yareka gusohoka muri 2015 yareze muri Tanzania nyene aho ya imbere yo gusubira inyuma arabashatse kumutembagaza ku butegetsi akaba arabangiriye gato gutaha mu gihugu ariko umunyamagava ataha icyo rero urwo rugendo rw'uno munsi rwari rugamije nk'uko impande zose zabishikirije kwari ugushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri ivyerekeye umutekano ivyerekeye politike hamwe rero nk'uko byashikirijwe n'umwunganizi mu biro vy'umuhuza banavuganye n'ivyerekeye ubuhuza hamwe rero n'ivyerekeye gutahukana impunzi aho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabishimangiye n'ijambo ryiwe avuga ati Uburundi ni igihugu kirimwo amata n'ubuki ni igihugu nyabagendwa ni igihugu kirimwo amahoro ni igihugu abantu bose bishira bakizana akaba yasabye impunzi gutahuka tukibutsa ko kino gihugu yagendeye kirimo impunzi zirenga 240,000 by'abarundi
Pierre Claver niyo nkuru reka tubumvishe uko Perezida Nkurunziza yabivuze ahamagarira abarundi hanyuma twongeye tugaruke
Tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi leo ni inchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu wakaka zetu wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi ni inchi yao warudie nyumbani kwao tujenge inchi yetu kwa amani ya kudumu.
Ibyo kandi byanashimangiwe na Perezida w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli.
Kwa ndugu zangu warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza. Anawaomba mrudi kwenye nchi yenu. Mkajenge nchi yenu. Sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani. Sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani. Mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani. Kwa hiari wala sisi hatuwafukuzi.
Pierre Claver niyo nkuru warumaze iminsi uvugana na n'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania nyuma yaya magambo yaba kuri bihugu bombi hari icyo ubona gishobora guhinduka mu bijyanye n'izo munzi guta
Beka mazo nakumenyesha ko ari amajambo yateye ubwoba cyane impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mitambi ya Nduta irimo abarundi bahunze barenga 1,226 bamwe mu twavuganye batumenyeje ko aya majambo yabateye ubwoba cyane bakaba bibaza ko ari cyo mirugo rugendo rwari rugamije izo mpunzi zavuze ko zikeka cyangwa zifite ubwoba ko hashobora kuba nk'ibyabaye muri 2012 aho hari bamwe mu barundi birukanywe ku ngufu ariko rero banavuze ko bahumurizwa n'ijambo bashikirijwe ku mutsi wa mbere w'inondo w'intumwa z'umuhuza w'abarundi cyo kime n'intumwa z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko aho babamenyesha yuko badashobora kubirukana ku ngufu ahubwo yuko abo bishaka botaha gusa ko abatarabishaka bazoguma bahabwa ibya nkenerwa ariko rero ku rundi ruhande ayo majambo yateye intege cyane abarundi barenga 15,000 bagiye mu miryango irenga 3,000 bari bamaze kwiyandikisha kugira ngo batahuke abo rero bakaba bari ku rutonde rw'abiyandikishije kugira ngo bazotahuke vuba.
Ikindi umukuru w'igihugu cya Tanzania yavuze gisa nkaho gishobora gutera ubwoba abantu nuko yagize ati yasabye minisitiri ubishinzwe mu gihugu hagati yuko bagomba guhagarika guha ubwenegihugu abanyamahanga ngo kuko bishobora kuba ari byo bikurura abantu guhungira muri icyo gihugu.
Ego nibyo yabivuze mbere mushikiranganje no hagati mu gihugu muri guru cyangwa nawe yanabishikirije avuga ko igihugu cya Tanzania kimaze guha ubwenegihugu abarundi batari bake yibukije nk'abari bahunze mu myaka y'1992 2022 no kuduga akavuga ko ubwenegihugu bwatanzwe gushika muri 2006 ariko rero huko nawe yanabishikirije uwo mushikiranganje no hagati mu gihugu yavuze ko hari ngo abantu bakorana n'impunzi atashatse kudoma ko urutoki ngo badashaka kwemera ko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari nabo ngo badashaka no kwemera yuko izo mpunzi zotahuka ariko ntibigeze adoma urutoki kuri abo bantu gusa nawe yashimangiye yuko atabaze kwirukana ku nguvu naho batabyo bandane babaha ubwenegihugu yavuze kuri byo rinda no gusubizwamo mbere.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera mu gihugu cya Tanzania urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru naho mukanya wirwe.
Murakoze nama.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi twaye twateganyije ko tuvuga kubijyanye n'icyerekezo cyangwa se urupapuro rw'inzira ruherutse gutangazwa n'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi. Urwo rupapuro rw'inzira ngo rukwiye gufasha kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu Burundi. Muri icyo cyerekezo cyahawe abakuru b'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga, ishyaka MSD rivuga ko kugira ngo amatora meza abe mu Burundi mu mwaka w'2020 hakenewe ko imfungwa za politiki n'abafungiwe ibikorwa bya politiki barekurwa, ko impunzi zatahuka, ko abahawe ibirwanisho babyamburwa, nuko ibitangazamakuru byigenga byakoroherezwa gukora. Twabibutsa ko mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yatangaje ko ihagaritse by'agateganyo ishyaka MSD igihe cy'amezi 6. Atangaza icyo cyemezo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi Pascal Barandagiye yavuze ko icyemezo cyafashwe biherewe ku mpamvu enye, muri zo harimo ko ngo iryo shyaka ryashinze umutwe witwaje ibirwanisho urwanya leta y'u Burundi, ngo no kuba iryo shyaka ryararenze ku mategeko n'amabwiriza agenga amashyaka mu Burundi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twari twatumiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD François Nyamoya kugira ngo dusobanukirwe neza ibikubiye muri icyo cyerekezo bashize ahagaragara, ariko kugera kuri uyu munota dukomeje kumuhamagara kuri telefoni ye ngendanwa ntago arimo kuyitaba. Ubwo niyitaba turaza kumuha urubuga kugira ngo adusobanure neza ibikubiye muri icyo cyerekezo. Ariko mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe yakishije ijisho muri icyo cyegeranyo cya MSD adusomera zimwe mu ngingo nkuru zivugwamo. Reka tubareke mukurikire zimwe muri izo ngingo zivugwamo hanyuma tugaruke mu kanya.
Murugo rupapuro rw'inzira Fedor Hutu mu rurimi rw'Igifaransa umugambwe MST uvuga ko kubgawo kugira icuka cha politike gisubire kubatiza mu Burundi ibiganiro bihuza abarundi bitegezwe kuva mu nzira kandi amasezerano ya Arusha nibwizwa nshingiro bikaba ntakogwa ko amatora atunganijwe ku buryo bwumvikanye ko n'impande zose zegwa n'impari za politike zivugwa mu Burundi kuva muri 2015 nayo ne kugwa umugambwe MST ni ngombwa kugira ngo igihugu cogorore ayo matora MST ivuga ko yoba ahagarikiwe n'amakungu umugambwe uri ku butegetsi nawo ugatanga uyundi mukandida atari perezida Pierre Nkurunziza umugambwe MST uragaruka kwitunganywa y'ibiganiro kubgawo ahanini atakindi byo abigamije atari subirizwa ry'inzego ziramutswa u Burundi ikindi umugambwe MST uvuga nuko ibiganiro bihuza abarundi bitegerezwa kurangamwo imice biri y'abantu umuce wa mbere ugizwe na bemanga kw'amatora yo muri 2015 yabaye ku mugaragaro atamanyanga kandi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi atabwirizwa na rimwe yarenze mu gusubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umuce wa kabiri nawo ku bwa MST wogigwa n'abamirira kure ivyavuye muri ayo matora yo muri 2015 kandi bakemanga ko ku umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarasubiye kwitoza kwabaye kurenga ku masezerano ya Arusha atomora kwatamukuru w'igihugu cy'u Burundi numwe arenze ibiringo bibiri ku ntwaro abagize izo mpande zibiri ku bwa MST bamaze gutumirwa muri ivyo biganiro ataukumiriwe bo kwemera bakayaga bakumvikana ingene hoshigwaho inzego z'imfata kibanza gutya amatora yizewe na bose agatunganywa izo nzego z'imfata kibanza nazo kubw'uyo mugambwe zogigwa n'abantu atavyaha byo kwica canke kunyonyora ubutunzi bw'igihugu bagirizwa ivyo byose yamara kubwo umugambwe MST ntibishoboka ihohotegwa n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bidahagaze mu maguru masha
arakoze umunyamakuru wacu Diane Nina hazwe utunyuriyemo mu cyerekezo cyangwa se urupapuro rw'inzira rwashizwe ahagaragara n'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi abagize iryo shaka barimo umunyamabanga mukuru waryo François Nyamoya nibo twagombaga kuganira kugira ngo badusobanurire mu magambo arambuye ibikubiye muri icyo cyerekezo ariko kugera kuri uyu munota ntabwo turababona kuri telefoni ariko dufite abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga Claude mwiriwe neza
yego mwiriwe
uri hehe
niko murakoze kunyakira
uri hehe
ndingahe ujumbura
ego gerageza ushikiriza igitekerezo cya
nagomba gushikiriza igitekerezo cyo gukurupapuro kuri MSD yaratanze none ko leta ibagiriza yuko basise umuhari w'itaje intwaro ubwo imba byo bari byo ubwo bavuta na leta mu gihe babagiye muto biganiro
ibyo bibazo twari twifuje ko abahagarariye iryo shyaka babisubiza ariko kugeza kuri uyu munota ntago turababona kandi bari batwijeje ko baza kwitabira ikiganiro
ego rero murakoze kuguma mudehereza makuru
urakoze cyane Claude iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikigano ni muri isanga kuri telefone turi kumwe kandi na Nsabimana wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi Bujumbura
igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanje nuko nashaka mbaze uwo mukuru w'umugambwe MST
yagomba kuba umunyamabanga mukuru wayo ariko kugeza kuri uyu munota ntago turamubona kuri telefone ariko niba batwumva icyo kibazo wakibaza igihe tuzongera kubabonera wenda bazagisubiza
nashaka ndababaze muzokibabaza nibaboneka kubera cya gitekerezo nabisise ku bwanje none ubu uko bari basanzwe bafise iyindi dosiye y'igihugu cy'u Burundi ama bakaba barimo baritegura amatora yo mu 2020 kandi n'ibihano barimo bitarahera bizoca bigenda gute cyangwa bazohindura umukandida w'umugambwe
ibyo ngibyo nyine bazabigusubiza umunsi twababonye kuri telefone
hama ikindi gitekerezo nari mfise nicyo kwifuriza bene wacu b'impunzi bari mu gihugu cya Tanzania ko botahuka vuba kubera igihugu ni nyabagendwa urabona n'umukuru w'igihugu yakwisifiye yaragaruka amahoro yemo na bose botaha niyo manuro natekereza bene wacu bari mu gihugu kibanye cya Tanzania reka n'abandi bari mu bindi bihugu.
Urakoze cyane kandi umunsi mwiza aho ngaho I Bujumbura mu Burundi.
Namwe murakoze cyane.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edirwe.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Aho uyu munsi nkuko nari nababwiye twagombaga kuvugana n'umuyobozi n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi riherutse gushyira hagaragara icyerekezo cyaryo cyangwa se urupapuro rw'inzira mu Kirundi nibikwiye gukorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu Burundi. Muri icyo cyerekezo cyahawe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga, ishyaka MSD rivuga ko kugira ngo amatora meza abe mu Burundi mu 2020 hakenewe ko imfungwa za politiki n'abafungiwe ibikorwa bya politiki barekurwa, ko impunzi zatahuka, ko ababi abahawe ibirwanisho babyamburwa, nuko ibitangazamakuru byigenga byakoroherezwa gukora. Twabibutsa ko mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yatangaje ko ihagaritse by'agateganyo ishyaka MSD igihe cy'amezi atandatu. Nkuko twari twabasezeranije kuri telefoni turi kumwe na Bwana François Nyamoya, twari twamubuze kuri telefoni ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ahari. Bwana Nyamoya, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane kubwo utumire mwampaye.
Twabashatse kenshi cyane tubabura hashize hafi minota 25.
Nibaza ko habaye ingorane ku telefoni bari batanze nari kwitaba ko nari mpande yare narindindiriye kuva muri uyu mwanya wose. Ntibyambuye ko rero ngira habaye ingorane kumvikana.
Urakoze cyane. Ubwo rero nk'uko nari mbivuze mu kanya, mwashyize ahagaragara icyerekezo cy'uko mwifuza ko amahoro yagaruka mu Burundi. Ni ibiki by'ingenzi muvuga muri iki cyerekezo?
Muri urwo rwandiko icyo tuvuga nyamukuru nuko mu by'ukuri ingorane z'u Burundi zihagaze yuko Abarundi badafise uburenganzira bwo gushobora kujya mu matora ngo bitorere abo bifuza mu matora atunganijwe neza. Kuva 2010 amatora yamye yibwa atunganywa mu busuma, ku buryo rero Abarundi batigeze baronka uburyo bwo kwitorera. Tukavuga tuti nuko twakora ibishoboka byose kugira amahoro asubire kugaruka, nuko amatora yotunganywa ku buryo Abarundi bitorera koko abo bifuza, kandi ayo matora ntabe atunganijwe na nkuru nziza na leta yiwe. Tukabyicaraga rero tukabivugana ukungene amatora benayo yoba. Kandi nashaka gukosora akantu gatoya ku muntu ntangamarara, navuze yuko twavuga amatora yo mu 2020 suko twabivuze twetuvuga tuti amatora abwirizwa gutunganya neza amatora akurikira. Ibyo nabyo igihe cy'ayo matora nibyo twoja no kuganira, twoganira n'ikiringo mu ncamake. Rero nibyo tuvuga ko ingorane z'u Burundi zihagaze ngaho, tukatera dutanga n'izindi ntonde y'ukunyina ibintu byogenda.
Bwana Nyamoya, guma kuri telefoni, hari inkuru yihutirwa twifuza kugeza kubumva radio Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'irushanwa ku buhinga rw'amarobo, abana b'Abarundi bari baritabiriye ayo marushanwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baburiwe irengero. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana adufitiye inkuru yihutirwa kubijyanye nabo bana.
Urakoze. Ni inkuru ibandanya ivugwa ngaha muri Amerika, aho urwo rwaruka rw'Abarundi batandatu bari baje ngaha i Washington DC mu ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru rwo gukora utwuma dushobora gukora ibintu bikorwa n'abantu, utwo mu yandi majambo y'ubuhinga bita amarobo. Abo bana rero barabuzwe irengero ryabo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Amafoto y'abo bana abandanya atangazwa mu binyamakuru bitari bike byaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igipolisi cyaha i Washington DC cyasohoye amazina yabo. Nabo ni Richard Irakoze w'imyaka 18, Kevin Sabumukiza w'imyaka 17 Nise Munezero w'imyaka 17 nyene Aristide Irambo na w'imyaka 18 Don Ingabire w'imyaka 16 hamwe na Audrey Mwamikazi w'imyaka 17 Igipolisi kimenyesha kandi ko babiri muri abo bana aribo Audrey Mwamikazi na Don Charu Ingabire bamaze kujabuka mu gihugu kibanyi cha Canada abandi rero bane basigaye ntibaramenyekana irengero ryabo n'amakuru tubandanye tubakurikiranira hafi
urakoze cyane Alois Bigirimana imwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku cyerekezo cy'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi riherutse gushyira ahagaragara hanyuma tukaba twatumiye umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka ni François Nyamoya nyuma yuko mutangaje iki cyerekezo ndetse mwahaye kopi abakuru b'ibihugu byo mu karere hari cyo mubaze kumva cyangwa se abo bakuru b'ibihugu hari cyo bari bababwira kucyo batekereza kuri iki cyerekezo cyanyu bwana Nyamoya
abana na kimwe baradushikiriza kuciyumviro cyabo mugabo inkuru tumaze kuronka niziva mu bandi baserukira ibihugu byabo kuko twa igogo kandi ko twaruhaye na yandi maleta turongera turabiha umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU amakuru ava hirya no hino no mu kiganiro no mu mibonano perezida w'umugambwe yagiranye ngaho mu bihugu bya Buraya bose barashimye intumbero ya runo rwandiko baravuga ahubwo ati iyi ni nzira n'umuhuza yofatirako kugira ibi biganiro bidatera imbere bitewe bihaguruke bitera imbere bifata inzira benshi rero mu byo twumvise barabishimye mugabo mu by'ukuri nta jambo turaza twumva riva kwereke abakuru b'ibihugu kumbure ngira tuzobimenya mu minsi izo
bwana Nyamoya ishyaka ryanyu mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yarifatiye ibyemezo icyemezo cyo kurihagarika igihe cy'amezi atandatu babashinja ko muba mwarashinze imitwe yitwaje intwaro ndetse ko ishyaka ryanyu ryanarenze ku mategeko n'amabwiriza bigenga amashyaka mu Burundi ibyo mubivuga hehe
nashaka ndabibuze ko atabwo bwa mbere umugambo MSD uhagarikwa warigeze guhagarikwa mu 2014 amezi ashika benayo nyene umugambo MSD wa iminsi yose ufite ingorane na leta kuva icyo gihe bama bafise ibyitwazo byo kubwira badufute ariko byarabananiye bakama barinda guca hirya no hino munyuma rero ibyo bya nyuma ntibyanadutangaje mbere nicyo gituma mubona tutanabuze n'amajambo menshi ko ntibyadutangaje bitwaje ibyo bintu simbona yuko umuntu yoba yafashe inzira yo gufata umuheto yosohora urwandiko benuru twasohoye rutanga intumbero yo gutora umuti w'u Burundi biciye mu mahoro bakakwagiriza yuko uri mu muheto sinibaza ko umuntu yafashe umuheto yokongera akandika urupapuro rwenu nicitwazo kandi turetse batwebwe gusa murabona hari n'indi migambo yaheruka gufuta mugabo ntibaburi ibyitwazo kugira bafute iyindi migambo cyangwa bayibuze gukora kuko niyo batafuse ntikora mu by'ukuri kandi ibyo byose rero birafatanye n'icyo kibazo turiko turavuga cy'amatora gatunganijwe neza kuko muri nziza mu by'ukuri ashaka iminsi yose avuga ngo ubabwira amatora mugaba yakora wenyine yabanje gukumira abandi
ariko bwana Nyamoya nanone leta ikavuga ko igihe cyose amatora ateguwe amashyaka arwanya leta ashakisha impamvu zo kugira ngo atitabira ayo matora bakavuga ko ngo nta nabayoboke muba mufite
nibaze rero tubyicarane nibaze twicarane tubivuge ukunya na matora yotunganywa amatora twicarane tuvuge rero tuti amatora tuyatunganye neza ku buryo leta nkuru nziza atari we yatunganye, tufate ubundi buryo bwo kuyatunganya
uburyo
neza nkuru nziza ataruhara na rumwe abifisemo leta yiwe ataruhara na rumwe ibifisemo mu itunganywa
kuri mwebwe se mwumva ari bande batunganya ayo matora niba leta mudashaka kuyatunganya?
Ayo mashyirahamwe mpuzamakungu yigenga, hari ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, hari ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, hari n'iyo shyirahamwe ry'iwacu riduhuza ngaho muri kano karere rya EAC, hariyo ishyirahamwe rya Buraya, hari n'abandi mashyirahamwe yigenga ashobora kudufasha gutunganya ayo matora. Nagiye nise muri kahise ko Burundi yuko muri 1961 kubera abazungu bari banse ko haba amatora meza, abarundi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaratevye riraza kuyacungera, niho twashoboye kuronga intara y'ukwikukira umugambwe iprona utsinze kuko amatora y'ubusuma atabaye agishoboka. Natwe nibyo tuvuga ubu, dukeneye amatora atagira ubusuma, amatora adatunganijwe na nkuru nziza, amatora adatunganijwe na leta yiwe, hanyuma tuyatunganye tuce tujya mu ihiganwa. Abo bavuga yuko tuyatinya turabe nabo baza.
Hari n'ikindi mugarukaho kijyanye n'uko ibiganiro bitegurwa n'umuhuza bigomba kuba ibiganiro bidakumirwa. Umuyobozi w'ishyaka ryanyu ari ku rutonde rw'abashakishwa na leta y'Uburundi, ndetse leta ikaba yaranavuze ko idashobora kwicarana n'abantu bashakishwa n'ubutungane. Ibyo biganiro mubona bizashoboka?
Ega turabona ko leta idashaka, nibyo turiko turavuga. Iyo leta birigwa barayibarira bati nta muntu aganira n'umugenzi wiwe, ntibaze twicarane ibyo bibazo tubivugane, hanyuma uwo azosanga afite amakosa. Ibyo n'ikindi kibazo ubutungane buzoba burakora, kuko no muri iyo leta nyene harimo abantu bakoze amabi, hari abantu bakoze ubwicanyi, ariko ntikibuza ko abantu bariko baravuga bati ngo tubanze dukemure icyo kibazo, hanyuma ubutungane nabwo nyine kuko ubutungane bubwirizwa kuzokora, ni ngombwa mu itegeko ko ubutungane bubwirizwa gukora.
Ikindi
butinye ubutungane twebwe nabwo dutinye.
Ikindi
bwo nshobora kuvuga yuko ushaka ibiganiro witorera wowe nyine ushaka umuganiro,
hanyuma se mubona ibyo biganiro bizashoboka?
Oya, twebwe tugumana icyizere, nicyo ya tutagira icyizere. Ibi byose nabyo twayeho turiko turagira, nuko twibaza twizera ko abo bakuru b'ibihugu bo muri kano karere bazotora bakabona, kandi twabona yuko batanguye kubibona ko abantu batabishaka ari leta, yuko nkuru nziza yirirwa arabayesha, mugabo turazi neza ko bazotora bakabona yuko ari nkuru nziza abesha igihe ariko aravuga yuko ari yindi migambwe, ko nicyo yitwaza ngo ni yindi migambwe ngo itinya ngo amatora. Ubu rero turizeye, nicyo gituma twasohoye n'urwandiko, turizeye ko abakuru bo muri kano karere bazotora bakabona ko ariwe abesha bagafata ingingo zikwiye.
Ikindi musaba nuko impunzi z'abarundi zatahukanwa. Niba wakurikiye amakuru y'uyu munsi, Perezida Nkurunziza w'u Burundi yari mu ntara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania, aho we na mugenzi we yari yasuye John Pombe Magufuli, bahamagariye impunzi z'abarundi gutaha, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yavuze ko igihugu ari amahoro. Reka tukumvisha abo bakuru b'ibihugu hanyuma ugira icyo ubivugaho. Reka duhere kuri Perezida Nkurunziza w'u Burundi.
Tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi leo ni inchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu, wakaka zetu, wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi ni inchi yao, warudie nyumbani kwao, tujenge inchi yetu kwa amani ya kudumu.
Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania nawe yashimangiye ibyavuzwe na Perezida Nkurunziza, nawe asaba Barundi gutaha.
Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza. Anawaomba mrudi kwenye nchi yenu, mkajenge nchi yenu. Sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani, sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani. Mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani kwa hiari, wala sisi hatuwafukuzi.
Bwana Nyamoya, uravuga iki kuri ayo magambo yawo bakuru b'ibihugu byombi?
Icyo ndabivuga ko nuko imvugo ya Perezida Magufuli ni imvugo ya politike kandi y'ufasoni. Igihe Nkurunziza amaze kubesha avuga abwira abantu ngo nimutahe ngo hari amahoro, nta mukuru w'igihugu wundi yamutumiye ashobora kuvuga ngo umukuru w'igihugu cyanyu ariko arababesha ngo nta mahoro ahari. Ntayindi mvugo yari gushobora kuvuga atari kuvuga ati nimwumvirize umukuru wanyu w'igihugu cyanyu ibyo avuga ko iwanyu hari amahoro. Mugabo kandi mwumvise ko yaciye yongera ko akavuga ati nawe nirukanye, nawe nirukanye. Ntayindi mvugo yari kuvuga ni mvugo ya politike, ni mvugo y'igifasoni, si mvugo ishigikira yuko hari amahoro mu Burundi. Impunzi ziri muri Tanzania zimifata uko ntizigire ubwoba ngo bagire batwirukane ngo bagire badutahane ku nguvu, ntabizowa. Ni imvugo y'igifasoni kuko ntiyashobora kuvuguruza umukuru w'igihugu yatumiye amubwira ngo ariko arabesha ngo nta mahoro, ngo hari amahoro mu Burundi.
Ku bwanyu mwifuza ko mbere y'uko amatora ategurwa impunzi zose z'abarundi zaba zatahanwe mu gihugu, murabona habura iki kugira ngo ibyo mwifuza bigerweho?
Kuko ibintu biri kwabiraba mu Burundi atari ibyo inkuruze ya umukuru w'igihugu agiye kuvuga, nawe nyine atinya gusohoka yaba ari amahoro yomara imyaka ibiri atarasohoka mu gihugu. Nuko habanza kuba ibintu byose bishoboka kugira abantu batunganirwe amahoro arame, na Burundi yotaha n'amatora ashoboka hakiri izo imbonerakure ziriko zirakora ibyo zikora byose. Izo imbonerakure ni ukubanza kuzituza, kuzibuza gukora ayo mabi. N'umutekano muri rusange narinze kurondogora habwizwa kuza umutekano, kandi ibyo rero byerekeye umutekano nabyo nyene tubwirwa kwicarana tukabivugana ukungemwe byogenda. Maze rero tumaze kumvikana uko byogenda tugatangira kubishyira mu ngiro, impunzi zigataha zizi neza ko ata kibi kibashikira nibamara gutaha.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD bwana François Nyamoya ku cyerekezo bamaze iminsi bashize ahagaragara kubikwiye gukorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefone dufite n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Ndarusanze wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cya
inegera ndaje ikuri iyo ntuzenya ibyo iyo urupapuro rw'inzira guwo muganga n'ibyo rubakosa irimeze neza, ariko ndarwanariza muntu mengo ni saa muga rero kubona oparava yari yarahagarizwe, none izo bintu iyo nyene iri kiragira irinzira yuko bishobora kugira influence kuri leta iyo nyene yayihagarije.
Urakoze cyane bwana Nyamoya, subiza icyo kibazo cyanda rusanze.
Ego ndamwumva, kandi abantu benshi nibyo barafise amakenga yuko leta atakizokora. Abantu benshi barihebuye, kandi birumvikana ko abantu bihebura kuko leta nta na kimwe ikora kugira ibizeze. Nkurunziza na kimwe akora kugira ibizeze. Mugabo twebwe ntiharagera yuko duta icyizere. Nicyo gituma naho mu by'ukuri ibyo uyu mufasoni avuze na twebwe tubibona yuko ingorane zikiri nyinshi, ntitwihebura tuguma tushimikira ko twibaza yuko amakungu abakuru bo muri aka karere bazote bakabibona bakamushyira ku inguvu zikwiye. Nicyo gituma nitwoca twihebura ubunyene nyaragira ko twihebura twebwe.
Turi kumwe kandi kuri telefoni na Frederic wiriwe neza. Frederic wiriwe? Muranyumva Frederic? Frederic ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho tuganira ku cyerekezo kimaze iminsi gisohowe n'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana mu nda mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Nyamoya, mwigeze kuvuga kubigomba gukorwa kugira ngo amatora mwifuza abe yagerwaho. Mwebwe ku bwanyu mubona umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ayo matora azaba?
Icyo twaje tuvuga, ibiganiro yo byotera imbere, abakuru b'ibihugu babishyiramo ishaka n'ingufu nyinshi bigatera imbere, tukicara tukaganira. Ni muri ibyo biganiro twoteba twoshikaho tuca tuvuga ikiringo ayo matora yoberamwo. Bishobora kuba imbere y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko byoba inyuma biva kuca twumvikanye, kuko ikiringo ayo matora yoberamwo ni muri ibyo biganiro byovamwo. Kuko muri ibyo biganiro twebwe tuvuga yuko abaganira bohava bafashe ingingo yo gushyiraho inzego mfatakibanza, akaba ari izo nzego mfatakibanza zifatiganije n'amakungu y'amashyirahamwe nababwira boca bicarana ukungene bategura ayo matora n'igihe yoberako. Nicyo bituma nta tariki twebwe tuvuga, tuvuga yuko iyo tariki nabagira ibiganiro nibo boshinga igihe byoberaho.
Ariko mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa byo gutegura ayo matora byaratangiye, ndetse habayeho n'igikorwa cyo gusaba abanyagihugu guterera kugira ngo ibikorwa byo gutegura ayo matora bizagende neza. Mwebwe ku bwanyu nubwo mubona ko icyo gihe mutacyumvikanaho neza na leta, mu gihugu cy'u Burundi cyo amatora arimo gutegurwa kandi barizera kwa za
ayo matora ntazoba, nibayategure mugabo ntazoba.
Kubera icyo
kuba atamahoro ahari, amahoro nawo ni kuganira, kandi abakungu yose bose bariko barabwira nkuru nziza bati icaruganire n'abandi, niyashira hashaka azote baruhishe n'abandi, nayo makungu yari yabeshe ubwa mbere azote babone ko yababeshe, ntawe uzomukundira sabarundi samakungu ayo matora ariko abesha abantu ntazoba. Amatora ashobora kuba atamutekano hari mu gihugu atamahora hari.
Ni iki kibemeza ko atazaba Bwana Nyamoya?
Ntazoba amatora ya wenyine, naho iyo yakora nta rumwe azoyemera, kandi izi ngorane turimwo ntituzozivamwo. Na wenyine simba niyo bazoba bariko baraja nibabandanya kuri iyi nzira bariko badashaka kumviriza abandi impanuro babaha.
Umuhuza mu bibazo by'abarundi, ibirobye byari byifuje ko yongera gusubukura ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi, hari icyo mwari mwumva cyangwa sada ubutumire mwebwe mu ishyaka ryanyu mwari mwabona buvuye ku muhuza, cyangwa se ntimurabugezwaho kugeza kuri uyu munota?
Oya, gushika kuri uno munota ubwo butumira ntiburaza, ntiburashika. Nta na programme baratubwira, ngira ni mu bintu bariko barategura bo nyene, mugabo nta utumire burasohoka, nta nubwo baradushikiriza.
Ese mu biganiro byabanjirije mwebwe ishyaka ryanyu ryigeze ritumirwa na rimwe?
Ego ryarigeze gutumirwa, mugabo tutigeze kwitaba bituvuye ko mugabo ahandi hose bamwe badutumiye.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Bigirimana, wiriwe neza? Uri hehe?
Ndi Matana mu ntara ya Bururu.
Ikibazo cyawe?
Yewe, nagomba se nkubaza umutumire mwatumiye. Ko mbona bakorera inyuma y'igihugu. Badashobora kuza gukorera ngaha hagati mu gihugu. Abanywanyi babo bamwe bamwe bahereye mu busho butandukanye. Sine nko kugira bave mu busho, bo bigenza gute? Kandi ikindi kibazo nari nsisi bisa n'intererano, nuko mbona ngaha mu Burundi kibutse ari uko habuze umutima w'urukundo ku banyepolitiki ari abanyagihugu babandanya bagwa mu mporera abamunagarira nk'impande zose yuko bushyira imbere inyungu z'abanyagihugu aganira ata uko ataguheberane ataro
turakumva
bakaganira bashize inyungu za bene gihugu imbere inyungu ziwa bakazishira inyuma kugira barawe yuko umwene gihugu w'umurundi yotera imbere kuko nkubu igihugu cy'u Burundi muri kino gihugu cy'u Burundi baruhijwe n'inzara ubukene akarorero nkaha no mu ntara ya Burundi igiciro kibiharage nkumye kubita kiri ku mafaranga 1000 na yarenga kare byahora ari nk'amajana 5 rero byose biva ku probanye politiki badashaka kuganira kugira abene gihugu mu Burundi barabukuntu botera imbere
urakoze Bigirimana urakoze ibibazo byawe birumvikana bwana Nyamoya
amwumvira ko yaravuze neza ibyo avuze we mushinga naye nibyo harabuze umutima w'urukundo kandi umutima w'urukundo wari kuwutanga ubwa mbere ni inkuru nziza niyo nzira y'ibiganiro niwe yari kuyugurura jyewe icyo nifuza ni uko inkuru nziza yo bayumvise ijambo ry'uwo mushinga naye akumva yuko abantu bariko baramusaba yuko yogarukira abanyagihugu akabagirira ikigongwe akate bakemera impanuro amakungu ariko aramuha
ariko nanone aragaruka ku banyapolitike ubwanyu ngo mukwiye kumvira ikigonge abanyagihugu bakava mu bibazo barimo
nibyo nyene turimo urumva muri ico kigonge ni nkibi turiko twebwe turagira tudutanga inzira intumbero y'ukunge ni ibintu byogenda twebwe tugira ibyo dushobora mugabo araho tudashikana kuko urumviza niwe ari ku butegetsi bw'igihugu muri kino gihe hari ibintu abwirirwa gukora kugira yorohereze ibyo bintu twe dutanga intumbero tugatanga intererano tugatanga inzira ishoboka abandi bakabwiza gutanga ibyabo urumva rero twebwe ntawe ubwo katatse tutakora
reka dufate undi mukunzi wa radio ijwi rya Amerika niyo nsaba wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi burutana
ikibazo cyawe
ego ndakuramukije bwana Nyamoya ikibazo cya mbere mfise ni kuki abanyepolitike b'u Burundi mufise kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kitaronka amahoro mutaje mbega kwa gasore kabasibiwe yabagize abagenzi ababirigi ntigeze abirukana bagiye hamwe abo muri pepe bose pedere n'indi miryango yagwanya ipona naho yigeze ayikumira naho bagiye hamwe kagira unani rwa opposition radical nacyo bigeze bashikako kiretse ko gusa amaraso ya sesita barundi bagapfa nabi uno munsi abari mu buhungiro bicwa n'inzara bagwara amakorera atacyo ariko barazira abarundi bene Burundi namwe muri hanze muvuga yuko kugira ngo president Nkurunziza asubiza barundi mu mutekano ari uko muri mubanza kuza none koko mutaje igihugu ntizotungana kwezo gira kabiri mfatira kuri bijya byegeye bavuga yuko ibiganiro bibere yarusha cyane hari yantebe mu Uganda mu bisanzwe umuti w'ingorane mu Burundi si ibiganiro byarusha nashaka ndakubwire nyakuba munyeshe makuru abo banyepolitike bacu nabwo bagiri ibiganiro by'ukuri ahubwo bumvikana ingene bagabura ry'amafaranga umwe bwa Burayi butanga ni kubera iki ibiganiro byarusha byabaye 2022 2000 bishya ku masezerano yarusha atacyo byamaze inyuma y'imyaka 10 ni kubera ko uno munsi bashobora kuduhuma amaso batubwire ko raganirira Antebe ni arusha n'ahandi
niyo nsaba urakoze cyane nta mwanya munini dusigaranye reka bwana Nyamoya agira icyo avuga kuri ibyo wari umubaje
niyo nsaba yuko ayo masezerano ye arusha avuze ko atacha yamaze niyo atumye inkuru nziza ashikira ubutegetsi kuko inyuma y'amasezerano ye arusha hashoboye kuboneka umutekano amatora araba haraza amatora aratogwa rero n'ubu niko ibintu bibiza kumera abwizwa kuba amahoro kandi nuko nabivuze kare uruhara runini ya ubu ruri kwa nkuru nziza niyo abakunda igihugu ciwe niyo abwirizwa gufata ingingo zose bariko baramusaba amakungu yose amusaba akemera ibyo biganiro tukabijamo izo ngorane zikava mu nzira ubuvuba.
Harundi wigeze kukubaza ikibazo kijyanye n'abanywanyi banyu bari muri za gereza hirya no hino mu gihugu ntago wabonye akanya kukugisubiza?
Ego cyane gose ni ibintu dukurikirana gose kandi muri ibi bintu dukora nta munota n'umwe tutaba turiko twiyumvira abo banywanyi bacu mbere n'abandi banywanyi bo mu yindi migambwe naho abiwacu ari bo benshi bari muri izo ngorane izi nguvu dushiramwo kubwira dushobore guteza imbere ibyo biganiro tuba turiko turiyumvira nabo nyine bafunzwe kuko muri ibyo biganiro mu bintu bya mbere mu byo tuvuga tuzoganira harimwo uko impunzi zose abafungwa bose ba politike borekugwa bizoja mu byo twita icuka ciza gitegura amatora. Nubwo yuko ibi byose dukora tubikora twiyumvira nabo bose bafunzwe abo mu mugambwe wacu mugabo n'abandi mu yindi migambwe bafungiwe bya politiki.
Urakoze, reka dufata undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Manirambo, na wiriwe neza?
Amahoro.
Mu masegonda atarenze 20.
Ego tenda kuka ndabata kabato kameno ndire ngewe ni nhe rano tanze gato. Tenda bata ufafanya moya watu kini. Ali watu wako mwenito manoro watanga le tayuhurundi ito afikiri chini ndu. Anuma nhe rano nakomba kutanga nai. Sikuri ama seta nai ya rishara gitikamari. Ariko kandi uri kurabiraba yaba leta ivuga ngo yubahiriza amasezerano ya Arusha baba batatu umva kumwe na leta bakavuga ko bagwanya amasezerano ya Arusha ariko abarundi ndabona tutabona by'ukuri aho ikibazo nyamukuru gishobora guherera kuko yaba leta baba bayigwanya bose umenga hari akantu ka kahinyitse batagomba kumvikana atagomba guserurira abarundi rero
Manira mbona urakoze nta mwanya dusigaranye bwana Nyamoya unasoza subiza ibyo bibazo bya Manira mbona
nireza ko ibyo Manira mbona abajije ari byo n'abandi benshi bibaza kuko mu byukuri abarundi barabona ubutera ingorane ubariwe abarundi bose barabona ko ingorane zitera nkuru nziza nico gituma n'abandi bose bamuhagukira bamugumako kandi nico gituma kandi ndabisubiremwo nico gituma tutaruha ku bwacu kandi hataragera ko twihebura tuzobandanya gushika twerekeze nkuru nziza ku muryango wiwe w'ubeshi aho abantu bose badote bakabona bati wa mubeshi ni nkuru nziza
salani. Ariko namwe leta ivuga ko namwe bwana Nyamoya namwe leta ivuga ko ari mwe muteze ibibazo rimwe na rimwe. Allo?
Allo?
Narimvuze ngo mu masegonda make cyane ngo leta nayo ibashinja ko ari mwebwe muri nyuma y'ibibazo biri mu gihugu. Bwana Nyamoya ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko nagira ngo mushimire cyane kubwa kanya yaduhaye kugira ngo tuganire ku cyerekezo bamaze iminsi bashize ahagaragara icyerekezo bise urupapuro rw'inzira babona basanga kigomba gufasha kugira ngo amahoro nituze bigaruke mu Burundi. Aha hakaba ari naho dusoreje ikiganiro muri Sanga cyanone. Nshimire engineer Suley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yo. yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Jambo, Abarundi turiruhutsa, mugushikiriza, icyo tugona.